iyi mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije shuti, turi kumwe kuri mikro, muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Igihugu cy'Ubwongereza kizokwakira ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe. Iryo koraniro rizotangura ku itariki 31 y'ukwezi kw'icumi, rirangire ku itariki 12 z'ukwezi kw'11. Rizobera mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse. Abantu bagera ku 225 baritezwe muri iryo koraniro, harimo abategetsi b'ibihugu byo ku isi bajejwe ibiganiro hamwe n'abamenyeshamakuru. Abaharanira ibidukikije n'abaserukira amashyirahamwe agira imirimo y'ubudandaji ibihumbi n'ibihumbi bazoba bitavye nabo nyene iryo koraniro. Yitezwe ko mu mpera zaryo hazosohogwa itangazo. Iryo koraniro rishitse mu gihe ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe zibandanya kwibonekeza bikomeye cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere n'akarere ka Afurika kadasigaye inyuma. Niki iryo koraniro rizokora kugira amakungu ahangane biboneka n'izo ngaruka? Na kahe karusho iryo koraniro rizogira umuntu arigereranije n'amakoraniro nk'ayo yabaye imbere yaho kuri ico kibazo? Ibyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Desire Rugaragaza yigisha ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe ritewe n'ivyuka bibi birungikwa mu kirere kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian ari mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse. Twatumiye kandi Jado Nkurunziza yoboye ishyirahamwe ryitwa Sano Concerne Tous, twese biratwerekeye mu rurimi rw'Ikirundi, ari Bujumbura mu Burundi, akaba zo kwitaba ikoraniro ryimirije kubera mu gisagara cya Glasgow. Turi kumwe kandi na Marc Rugerinyange akorera ishyirahamwe Group AES Eka rikora ibikorwa byo kubaka, akaba amaze imyaka igera kuri 15 akurikirana ivyerekeye ikiyaga Tanganyika no kugena ibintu bitari bike biriko birononekara nk'ibiraro, imisozi n'amabarabara mu Burundi, ari Bujumbura. Batumire mbanje kubaramutsa.
Mwaramutse neza Fidel.
Nashaka mpere kuri Desire Rugaragaza kibazo imbere ko tuvuga kuri irikoraniro rizotangura ku itariki 31 zo ku kwezi kw'icumi. Ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cifashe gute muri iki gihe muri rusange ku isi uko bibona?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo kiraje ishinga isi yose. Ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kirakomeye cyane kandi nticyoroshe, kuko amakungu yose ariko aragerageza yuko isi itoshuha ku rugero rushika kuri kurugero uruhuri hagati ya rimwe n'inusu dogere Celsius, sinshobora kuronka ingene ndakivuga mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda, hamwe n'amadogere abiri. Ariko uri kuraraba uko ibintu biriko biragenda, biraboneka yuko amaraporo ashikira abajejwe ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe, raporo z'abasiyantifike, abashakashatsi batandukanye barerekana yuko isi n'ihindagurika ry'ibihe biteraniba nabi cyane gusumba uko byahora.
Nawe kuri icyo kibazo nyine Jado Nkurunziza, ukibona gute, ubona icyo kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cyifashe gute?
Fidel, ama ubwa mbere nagomba nshimire kubona mwantumiye, ama ubwa kabiri naho nshimire nabo turiko turasanga ikiganiro n'abariko baratumviriza n'abandi turiko turahanana ivyumviro. Uko umwigisha wo muri kaminuza aje kubivuga, nukuni ikibazo cindukagiye ikibazo gikomeye cyane mu buzima bw'isi mu buzima bw'igihugu no buzima bw'umuntu uwo ari we wese nukuri sagashisha mu rumuri murabizi namwe mama mubibona ihinduka ry'ibihe no munsi kurishika kuri no saha ni kibazo gikomeye cyane gihanze isi kandi gihanze na kazoza keza kejo mu gihe twebwe abarundi twebwe abantu cyangwa abarundi ariko ndavuga ko ndi umurundi tutabihagurukiye birashobora kuba ejo iyo yacu ishobora kuba umuriro udahera ugasanga tubayeho nabi cyane mugabo je cyo namavuga kuko byinshi yabivuze umwigisha wo muri kaminuza cyo namavuga nuko umuntu wese ahari akorera aho atemberera aho ikintu cyose abonye kitogenda nabi ari uko yo kuramuka mu mutwe akavuga ati reka nkore kugira ejo sinze nicuze ejo nivyashika ntaze avuge ngo nujya dokora cyaho ni leta cyangwa na mashirahamwe mugabo avuge tireka jewe kugatwe kiwanje cyangwa aho ndi aho merere aho niga nkorera aho ndi ngerageze ibihinduka ry'ibihe ndabigira iby'iwanje nitange atatu nize bisaba nkuko Baden Powell yabivuze tugerageze inosi uko twayisanze siko twayisiga kandi uko imyaka igenda niko ibintu biguma byunyuka navuga yuko sino bigaruka ko cyane mu mwigisha yabivuze wa kaminuza nukuri ikibazo cinduka ry'ibihe ni ikibazo nkoramutima cyane mu buzima bw'umuntu cyangwa mu buzima bw'isi nacyo gituma dukwiye guhaguruka tugahaguruka cyane kugira dukore amaboko mu mwuzu
nawe Mark Rugerinyange kuri icyo kibazo nyine uravuga ko wakurikiranye nk'ibyerekeye ikiyaga Tanganyika turaza kubivuga muri menshi imbere ariko muri rusange ubona icyo kibazo kibonekeza cyane ko hari abagifise amazinda bavuga ko kumbure abantu batwariza hejuru abanyepolitike cyangwa abo baharanira ibidukikije wewe urakibona ko ari ikibazo gikomeye kibonekeza Mark uratwumva Mark ntatwumva reka turaza kumugaruka ko reka tubandanye kubera iki
Hello
Yego ni Mark
Hello
Oui ni Mark muratwumva
Yego
Yego nariko sinzi ko wari wumvirije abatumire nariko ndabaza ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cyifashe gute muri iki gihe ku isi na cyane cyane mu karere ka Afurika naho uherereye nko mu Burundi bariko baravuga ko ari ikibazo kibonekeza ariko hari abantu bagifise amazinda babanye politike canke abandi bavuga ko icyo kibazo kumbure bagitwariza hejuru kitameze nabi nkuko abantu babyibaza we kubgawe urabona ko ari kibazo gikomeye cyane kibonekeza ataragasesesha muri
murakoze kuri icyo kibazo kuko ni kibazo kiterekeye umuntu umwe kiterekeye igihugu kimwe kiterekeye ikiremwa kimwe mugabo ni kibazo gihanze icyo twokwita ikintu cyose caremwe kuri iyi si kuko abahinga baravuga neza yuko hariho ubushuhe buri ku isi urugero mu bisanzwe bitateza kurenza ariko muri ino minsi biribonekeza yuko iryo hindagurika ry'ibihe ryononye ibintu bitari bike kuko nk'uko mubizi nobaha akarorero k'imvura ingene igwa imvura iragwa nabi cyane kubera hari aho iteba kugwa hari aho iza ari nyinshi hari aho iza ari nkeyi ibi hamwe hakuma ahandi hakononekara ibyo nibyibonekeza umuntu atorinda kuja kurondera umugabo uwo ari we wese akabibona rero kino kibazo ni kibazo gihanze isi yose atanamwe avuyemo kuko twese bitugira kwingaruka iyo rero ari kibazo gihanze isi ibintu bigahinduka no kuvuga ukubaho kw'abantu guca guhinduka ndetse kugahinduka nabi kuko atari ibintu baba bamenyereye kandi rimwe ndetse badashobora no kwitegurira kuko ndabaha karure kimyuzurire mugize imisi mwumva niyo tubona hanyuma rero imvura ikagwa nyinshi imisozi gatsiduka ibintu bikononekara abantu amazu yabo akononekara ingene tubaho rero murazi yuko tubeshejweho n'ibyo dufungura ku isi uca turima nabi tukabaho nabi bigaragaza yuko ari ikibazo cyari gikwiye kwicarirwa n'umuntu uwo ari we wese atanumwe avuyemwo si ukuvuga ngo ni umunye politike cyangwa n'umushakashatsi mugabo umwe wese ahaherereye kandi nibaza yuko dushize ingufu hamwe ibintu bishobora guhinduka tukabiha intumbero nabo bakumbure batarabyumva neza bagaheza bakabyumva kuko n'ejo nabo nyene hari naho yobagora gusumba
nashaka ngaruke kuri Desire rugaragaza iyi nama y'Glasgow izotangura ku itariki 31 z'uko kwezi kw'icumi kwihindagurika ry'ibihe ku bwanyu ije hageze canke harengeranye gato
iyi nama mu bisanzwe murabona yuko n'ubundi yari kuba imbere mu mwaka uheze sukurengerana gusa kuko uri kuraraba ingene ihindagurika ry'ibihe rikorera aba yibaza yuko ahubwo abakwiye kuba amanama y'urutavana ko kugira ngo ababijejwe cyane cyane abatwara ibihugu bya rutura abatwara ibihugu biri mu nzira y'amajyambere eka bose kugira ngo baze hamwe turabe ingene ihindagurika ry'ibihe rishobora kugabanuka cyangwa umuvuduko waryo ugabanuka kuko icyo bariko bararaba suko suguhagarika burundu ahubwo ni ukuraba ingene botuma ibi byuka bijya mu kirere bigabanuka ku rugero rudasanzwe kugira ngo bitume ubushuhe bw'isi bugabanuka nabwo nyine ku rugero rudasanzwe ariko ibiko biraba uri kuraraba intambwe zigenda zitegwa muri ico gikorwa eske zirashimishije umuntu aziravye zirashimishije niyo mpamvu ahubwo itaje gusa hageze harengeranye kuko ubushuhe bumaze kuba bwinshi amaraporo nk'uko nari nteze kubivuga n'uko bagenzanje babivuze arerekana cyane ko iki kibazo iyi ngorane y'ihindagurika ry'ibihe idafatiwe ingingo ruhasha hakiri kare nta kabuza yuko isi turiko iriko irononekara kandi ku rugero rudasanzwe
yego jado nkuru nziza kuri ico kibazo nyene ije hageze ije harengeranye hari inama zabaye imbere yaho kwihindagurika ry'ibihe ubona hari intambwe zashyizwe ko iyi nama iri koraniro atakivuyemwo mubona ibintu bizogenda gute
nakuze cyane Fidel ni ukuri jewe uko ndabibona mbona yuko twacerewe cyane twacerewe ahubwo nk'uko umwigisha yavuze muri kaminuza ni ukuri aya mareta afise ibihugu bya rutura n'aya mareta afise ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere abakwiye kwicara hamwe bagatora inyishu umuti bavuga ukomeye cyane kuko no munsi ibintu biko birayangara cyane kuko birayangara ubushuhe bwabaye bwinshi igisenge baguma baconona uko bishakiye hama ibihugu bifise amahinguriro menshi baguma bapfuriwa cyane hama twebwe turi mu majambe mu iterambere ugasanga tuguma dukora cyane joro n'umutaga kugira dukingire inosi ugasanga ibyo dukora bibaye impfa gusa hama novuga yuko nosaba yuko bo kwicara bagatora umuti ruhasha umuti ushobora kudufasha kugira ugwaruka ruzokwibaruka ugwaruka rwo imyaka iri imbere ushobore kubaho neza kuko sindaba benshi atagikozwe uno munsi ejo nta kazoza kazoba kari keza ahubwo rero ni uko wo kwicara cyane bagatorera umuti mwiza hama ni bagubwe bahura mu nama gusa ahubwo imvugo ijane n'ingiro bakura boko mu munzi ba batorinishu iboneka yanyishu ishobora guhumuriza abantu bose bari ku isi yaba batunzi yaba bakene yaba ibihugu biteye imbere yaba ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere twese twumve yuko twashimye n'ishu yabonetse bababwira yuko bagumye bagira amanama ata kintu kishobora kuvamwo naho tuba turiko turaja mugabo bashobora kwicara bagatora umuti ruhasha twese turashobora gutera imbere kandi na ca gisenge kirashobora koroherwa imvura ikagwa ku mwanya nk'uko yavuze umwigisha wa kaminuza nono ujya
Marc Rugenyange
yabivuze bihagara ko cyane yuko uno munsi imvura hari igitagwa hari igicegwa kugwa hari igigwa ari nyinshi cyane ugasanga amakanivo yose yuzuye inzuzi zuzuye ibintu bigatwagwa bakabomoka abantu bakabura aho bashobora kuruhukira cyangwa kuba cyangwa kuryama ugasanga n'ubukene burateye cyane kubera ibyo byo guhinduka by'ibihe nacyo gituma twese twobigira ibyacu tugahaguruka tugakura amaboko mu munzu hama umuntu wese agira icyo akoze kuko iki kibazo si ikibazo cy'umuntu umwe uko babivuze ni ikibazo cy'isi yose.
Yego Marc Rugenyange, harabaye inama imbere yaho muribaza ko iri koraniro hari ikintu gishobora kuvamo, hari umwizero mufise ko hashobora kuvamwo intambwe ziboneka imvugo ikajana n'ingiro ko abanebagura inama nk'izo banebogura abategetsi b'ibihugu baba bakoranye bavuga amajambo gusa mu ntebe babishyire mu bikorwa kandi hari inyungu zitandukanye zidahuza.
Murakoze kuri ico kibazo, hanyuma rero nushimira abahejeje kuvuga imbere yanje. Iyi nama nk'uko babivuze si ya mbere kandi si n'iya nyuma, inama zimaze kuba ni nyinshi zerekeye izihindagurika ry'ibihe, ariko urumva yuko hariho ibikorwa bitarakorwa kugira ngo isi ishobore koroherwa, ikirere gishobore koroherwa kugira ngo n'abantu boroherwe. Iyi nama rero sinuvuga yuko ataca umuntu yoyitegamwo, uyitegamo ikintu, ariko burya gutegura inama ni kimwe, hanyuma gukurikiza ibiyivuyemwo ni kindi, ni guca baraba mbega bireka kuja mu ngiro kubera iki, kubanza hakigwa n'ico cigwa cuko ibivuye mu nama iyo bica bija n'ico byoca bikoreshwa. Rero kuri ibyo bamaze kugira iyo nama akagira ikivuyemwo kugira bije mu ngiro, je ndibaza yuko hamwe vyogenda neza muri iyo nama hovamwo inama no kwita yamaho izo tukwita conseil permanent kugira ngo ibyavuzwe bigire aho bishikira kandi bishigwe mu ngiro kugira ngo n'inama zindi zikurikira zigire aho zishikiza ibintu, kuko atagikozwe nk'uko abambanjije babivuze ejo cyangwa hirya y'ejo mu myaka iza kazoza k'abantu baba ku isi n'ibibaho byose birageramiwe.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ego tuza ku mirongo ya telefone dufise Jean de Dieu. Uratwumva Jean de Dieu? Jean de Dieu uhamagaye urihe? Uhamagaye urihe?
Mara kanya ndi bujumbura
ufise kibazo icyumvira ushikiriza
Halo?
Ndabumva mufise ikibazo icyumviro mubishikirize.
Ego ama kuri ikibazo cyari handagaruka gikirere. Mu byukuri ari kuraraba muri bigenzi bacu isiragaramiwe cyane n'ibintu by'imyuzura ndetse n'ibiza bitandukanye kandi bifatiwe kuhindagurika gikirere. Ariko kandi ibi bintu ari kurabiraba kuri iyi nama igiye kuba mu Bwongereza. Ni inama irimo ibintu bijyanye na politiki, ariko kandi akenshi zisi amacenga ku rwandiko bakaba barashikirije rwa Laudato Si, aho yari yabaye nk'utopoza ko kugira ngo ibi bintu bitashobore gukemuka mu ngingo zimwe ziwe yari yarashyiramo ko kubaho ibintu byo kuruhuka ku munsi kanaka. Izo nazo nubwo umengo ni inama izo guhuza abantu b'abaperezida cyangwa se abaminisitiri batandukanye, ariko kandi ndabona ko harimo n'inyungu zijyanye n'ibyemezo by'idini utakaza gusanga no mu ndoro ya kiliziya gatolika ariko arabyimvangamo. Rero ikibazo nziso ni iki, ukuntu no mu ndoro ya kiliziya gatolika uza gusanga ariko yivanga ibintu bya gipolitike, kuko kuri kuraraba muri proposition baza kubwira bavuga ko ari abaperezida bagiye muri iyi nama, ariko kandi mbona neza na neza uri kuraraba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirerekana ko umuti urama ari uko boza barakorera hamwe n'ubupapa. Rero nashatse kumenya impamvu muri politiki ibivangamo n'ibintu by'Imana.
Murakoze. Hari icyo mwo bivuga ko Desire kuri icyo kibazo cya Jean de Dieu?
Urakoze cyane Fide. Ikibazo cya Jean de Dieu avuga ati muri politiki ati papa ariko arivanga muri politiki, ariko nagira ntangure kumwishura yuko papa ni umuntu nk'abandi, rajwe ishinga no kubona ingene isi iriko irononekara, akaba arajwe ishinga no kuraba ingene isi yotorera inyishu ikibazo cy'ingene cy'ihindagurika ry'ibihe. Kubona rero papa ari mu bandi nuko papa ugambereho si umuntu asanzwe, ni umuntu aserukira idini ririmwo abantu imiliyoni n'imiliyoni. Kuba rero ahaguruka akavuga agashikiriza icyumviro cy'uko isi yogerageza ko abantu bogerageza ko isi itononekara, numva ari ibintu bisanzwe, ahubwo n'abandi bakuru b'amadini mu bisanzwe bari bakwiye kujya hamwe n'abandi kugira ngo bahimirize abantu babakurikira gufasha kugira ngo isi imere neza.
Niko mubibona na Jado?
Ego murakoze cyane Fide. Umuntu wanjye ahejeje guhamagara avuze ikibazo kiza cyane, yabaze ikibazo kiza cyane ku ngene umwungeri wa Kiliziya Katolika ariko ari vanga mu bya politiki. Navuga yuko nk'uko babivuze mwigisha yabivuze, umwungeri wa Kiliziya Katolika ni umuntu akomeye cyane kandi n'umuntu nuvuga afite igirishika kure ku bantu bamuyoboka, ari murazi ko Katolika ikorera ku isi yose. Navuga yuko nawe aradushinga nk'uku natwe turadushinga n'uko ingene ejo isi yomerwa neza. Navuga yuko jewe aho mpagaze naho nuko ari papa ari abakuru b'ibihugu biteye imbere cyangwa bidateye imbere, nuko bose batumira ku mugozi umwe bagatorera inyishu hamwe, kuko umutwe w'umwe bavuga mu Kirundi bati umutwe w'umwe ntigira inama. Bagiye hamwe nkuko nyicaye mukuri gucacu yamabivuga ngo abantu bagiye hamwe byose birashoboka. Nababwira yuko bagiye hamwe byaterambere twifuza mu gukingira ibidukikije byahinduka ry'ibihe nibyo gorana cyane, bose basenye ku mugozi umwe, mbwa umwe uhagaze ku ruhande rwiwe, undi agahagarara ku ruhande rwiwe, undi agahagarara ku ruhande rwiwe, na tubazi bariko baradufasha twebwe abanyagihugu batonya, mbwa bose basenye ku mugozi umwe. turashobora gushika kure kandi yabivuze neza uwafashe ijambo imbere y'umwigisha yavuze yuko ibibazo bibi n'isi byerekeye ihindagurika ry'ibihe si ikibazo cy'umuntu umwe, si ikibazo cy'igihugu kimwe, si ikibazo cy'ikontina imwe, si ikibazo cy'abanyaburaya ngo batunze cy'abanyamerika, ni ikibazo cy'isi yose. Iyo si yose rero iri ku bihugu bitandukanye, iri ku amakontina atandukanye, bagiye hamwe umwe wese agashikiriza icyumviro ciwe, hama agashikiriza ingorane ziwe, agashikiriza na solution ziwe, hama bakabona yuko izo soriso zose bazize hamwe yuko huboneka umuti mwiza, nobabwira yuko kakazuza keza twifuza ko abuzukuru bacu cyangwa abuzukuruza bacu bashobora kubaho neza,
reka tugaruke ku mirongo
batagiye hamwe ngo bumvikane, nobabwira yuko tuzoba tuko turasubira inyuma cyane cyane gose.
Tugaruka ku mirongo ya telefone. Etienne araduhamagaye. Etienne uratwumva? Allo Etienne? Etienne yataye, tumutaye ku murongo wa telefone. Nagomba ngaruke kuri Mark. Mark wa wibajije ikibazo uti kubera iki ibintu bidashigwa mu bikorwa mu zo nama makoraniro amaze kuba atari make, mwavuze ko ni atari ikoraniro rya nyuma. Mwibajije ico kibazo kubwanyu mwibaza ko bitumwa ni iki kubera iki ibyo babaganiye ibyo bumvikanye bitaja mu bikorwa?
Murakoze kuri ico kibazo. Burya amanama arafite igituma abaho akagira n'igihe aberako. Rero iyo abantu bari mu nama baba bateze ko icegeranyo bashobora gukora icegeranyo n'ingingo zofatwa mugabo kumbure zidahumuriza bamwe bamwe nk'umuntu kumbure afise ihinguriro bisohora ibyo byuka akaba ari ryo rimubeshejeho, mbega uwo muntu azohava byumva atararonka ikindi gisubirira ibyo bintu. Hariho rero ibibazo umuntu byinshi yo kwibaza kuko abafise ububasha bwo kubishyira mu ngiro niho abagira ubushakashatsi bari guhera bakaraba bati mbega nitwakora ibi ababo bazobyumvira ku iki, mbega hakwiye gukorwa iki kugira ngo aba nitwabakura kuri ibi nabo ntibahave babura aho amikoro bahora barimwo, mbega ibi bintu byosubirirwa ni iki? Ubuhinga rero ngaha ku isi buriho, ndibaza yuko abahinga bakoranye bakaja hamwe tukagira nk'icyo twokwita etat genero uno munsi y'iyi si, hanyuma abantu bagahava bavugana kuko urabona abafise ayo mahinguriro cyane cyane n'ibihugu byarutura twebwe izi bihindagurika ry'ibihari ibihugu bishikwa ko ataruhara babifisemo, mugabo na tuvuye ngaho byoba byiza ibyo bihugu byiyemeje icokogwa hanyuma bikaja mu ngiro. Niho navuze ntihobaho inama ntayegayezwa, inama ntayegayezwa kandi yifise ububasha bwo kugira ngo ishire mu ngiro ibyo bintu kujya amategeko yisagirwa, hakaba amategeko twese dutegerezwa kubahiriza. Hanyuma rero hari ikibazo bari babajije gatoyi kuri papa, abacishije bacishije neza cyane. Papa ni umwe mu bantu bari ku isi kandi afite ibikorwa bikomeye ajejwe arongoye, ahubwo yoshishikara kanadufasha twese n'abandi bakabyumva nk'uko abyumva byohava bidufasha kugira ngo n'abandi babitahure neza kugira ngo tuve muri aka kaga kiri hindagurika ry'ibihe ririko rironona ibintu bitari bike kandi ndetse rigiye no gushishikara konona. Kuko icyo nubabwira nuko mu gihe atacokogwa uno munsi nihaba hiyongeye ko degree imwe hanyuma ejo hakiyongera ko zibiri mu mwaka uza nta wuzi bizokwiyongera ko kuko ubuhinga bwonona buguma butera imbere ntibuhagarara. Rero uko gwibya bihagarara
tugaruke ku mirongo ya telefone. Alphonse aratwakuye. Alphonse uratwumva? Alphonse uratwumva?
Ego ndawumva.
Alphonse uhamagaye urihe?
Uhamagariye Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Ese kibazo icyumviro?
Nta kibazo mfite, ariko ndashima cyane rwose ku biganiro mutugezaho. Naho ku ikibazo cyo nasubijwe, nanyuzwe nakurikiye radiyo, ikibazo nari mfite nasubijwe.
Urakoze, turagushimiye nawe. Desire rugaragaza ku bijanye n'ivyo bihugu birungika ibyo byuka bibi byo none ibidukikije bihugu bikomakomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'Ubushinwa, Ubuhindi, Burusiya, hari n'ibindi bihugu nk'ibyo biriko biratera imbere. Mubona ko ari byo bidashaka gutanga uruhara intererano ikwiye ku bihugu bikenye, ari byo ingaruka zibonekezamwo cyane cyane nka Afrika. Ibihugu biri mu nzira y'amajambere nka Afrika byose abiki ibyo bihugu birungika ibyo byuka mu gihe ingaruka zibonekeza cyane muri ibyo bihugu nka byo muri Afrika bidata urugero rw'ibyo birungika byo none ibidukikije n'igisenge ari bito cyane.
Fidel, ibihugu biri mu nzira y'amajambere n'ibihugu byo muri Afrika byaramaze gusaba ibitari bike. Mu manama yakurikiye, ariko ingorane nk'uko bagenzi banje babivuze n'ishyirwa mu ngiro ry'ibyo ibyo bihugu biriko birasaba. Hariho icya mbere nagira ngaruke ko sinzi uko biza kunkundira kukivuga mu Kirundi. Hariho principe iri muri aya masezerano yo kugabanya ibyuka byonona isi yitwa common but differentiated responsibility. Bisigura ko twese dufise ibi byuka bitugira ko ingaruka mbi, ariko ababiteye nibo bategereza gutangura kurondera inyishu y'ibyo byuka no kubigabanya. Ni ukuvuga ibihugu byamaze kuja byateye imbere bikoresheje iyo myuka mibi bamaze gushyira mu kirere. Icya kabiri ni uko iyo prinsipe nyine ikivuga yuko ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bikwiye gufashwa kugira ngo ivyo vyuka bigira ko ingaruka mbi bishobore kuronka ingene biba proteje. Uravye rero iyo principe ikituma abantu bamwe ibihugu bimwe vya rutura vyamaze gushira ivyo vyuka mu kirere bishaka kwiproteja, bishaka gufata inyungu zavyo aba arizo zije imbere gusumba inyungu z'ibindi. Akarorero baravuze yuko kuva mu 2009 hari havuzwe yuko hazoshigwa mu ngiro hazojaho ikigega gikwiye kugira ivyo bita reforestation adaptation n'ibindi kugira ngo isi isubire kuba ubushuhe bugabanuke ku rugero runini. Hategerezwa kuba hatanzwe ku mwaka imiliyaridi ijana z'amadolari. Fidel, nagira ngo ndakubwire yuko ku mwaka kuva icyo gihe ayo mafaranga ntarigera aboneka. Amafaranga ya nyuma aheruka gutangwa yitwa yuko yabaye menshi ni miliyaridi zigera kuri hafi 80 z'amadolari zatanzwe mu 2019. Alo, uravye rero uko ibintu biriko biragenda. Ubu iki gihugu cy'Ubwongereza na Itali bafatanije kugira ngo bategure iyi COP26 ntibirigera bicikana intererano byategerezwa gutanga. Byongeye iyo ntererano bamaze kuvuga yuko bayisubije gushika mu 2023. Mwumva turiko turajahe.
sivyoroshe nkuko muriko murabivuga. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Turabara mukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ati Ijwi rya Amerika I Washington DC muriko mwumviriza ikiganiro muri sanga aturiko tuvuga kwihindagurika ry'ibihe n'inama izo kwihweza ico kibazo izobera I Glasgow muri Ecosse izotangura ku itariki 31 zo kwezi kw'icumi ishike ku itariki 11 y'ukwezi kw'icumi na rimwe itariki 12 muri antunga abatumire dufise Desire rugaragaza yigisha ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe ritewe n'ivyuka bibi birongi kwa mukirere kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian aho ni muri gisagara cha Glasgow muri Ecosse. Turikumwe kandi na Jado Nkurunziza ayoboye ishirahamwe ryitwa San Concerne Tous mu rurimi rw'Ikirundi twese biratwerekeye ari Bujumbura mu Burundi kabazo kwita bikoraniro ryimirije kubera mu gisagara cha Glasgow na Marc Rugeninyange akorera ishirahamwe Group EIS EK rikora ibikorwa byo kubaka akaba amaze imyaka igera kuri 15 akurikirana ivyerekeye kiyaga Tanganyika no kugena ibintu bitari bike biriko bironekana nk'ibirari imisozi n'amabarabara mu Burundi ari Bujumbura. Ndashaka kubandanya kuri iki kiganiro mwatanze uburorero bw'ingaruka ziribonekeza zihindagurika ry'ibihe. Hari raporo yasohotse kuhindagurika ry'ibihe ivuga ko amabarafu ari ku mitumba ihanamye imisozi ihanamye yo muri Afrika nka Kilimanjaro imisozi ya Rwenzori na umusozi Kenya ko ibintu bibandanije uko biri amabarafu yatsanzwe ariko arayonga ko azoshonga Burundi mu mwaka wa 2040. Mark ibyo bintu birateye ubwo
murakoze birateye ubwoba cyane kuko ni bimwe twari ko turavuga yuko ihindagurika ry'ibihe yonona ibitari bike. Nibiyumvire rero ayo mazi yarasanzwe ameze nk'ibuye umunsi yozira rimwe kubera ubwo bushuhe ibyo yohitana mu bitari bike. Rero nico gituma hari hakwiye inama yerekeye abantu bose nk'uko nabivuze kandi bagashiraho n'umugwi wahawe ububasha bwo kugira ngo ushobore guhindura ibintu umugwi ushobora gufata ingingo. Ndabe ikibazo coca kiza n'imbega uwo mugwi woshirwaho nande uwo mugwi wohabwa ububasha nande kuko bitagenze uko ni kibazo ariko bitarashika ngaho twebwe abari muri bino bihugu byo mu nzira y'amajambere naho kumbure ariko turarungika ibyo byuka mu kirere hari icyo twari gukwiye kuja inama tuti mbega dukwiye gukora iki. Urabona nk'ino twavuga hariho igikorwa cyitwa Burundi urambaye cyo gutera ibiti cyo kugerageza kugira ngo tugabanye ubwo bushuhe mu gihugu ibyo birashoboka naho kumbure ubwo buryo bwoba butaraza ukaza gusahiriza mu nyuma. Ibihugu rero byo muri Afrika nabyo nyine byari bukwiye kugira inama yabyo kugira ngo turabe icokogwa mu maguru masha mu kurindira yuko ibyo bihinduka. Mugabo kimwe gusa birateye ubwoba kandi hatagize igikogwa ntibiri kure.
Ajato wiweje ico kibazo kwihindagurika ry'ibihe n'ingaruka ziriko zibonekeza muri Afrika. Hari ivyo umwigisha Desire Rugaragaza yavuze nko mu ntambwe zo kugerageza kugabanya izo ngaruka, harimo gutera ibiti mu gihugu cha Madagascar bariko baragerageza gusubira kunagura amashamba yahonye kubera abantu kumva zitandukanye ari uburimyi canke kudandaza ibiti no gukora amakara ndibaza. Ariko leta ya Madagascar yamaze guhaguruka kugira isubire gutera ibiti byinshi mu gihugu kugira imvura igaruke, inzuzi ziriko zigakama zigaruke. We witegereje ni kihe cokogwa mu kurindira ko hari imfashanyo zova hanze umuntu atangura yotangura kuba kugwiwe imbere ko azera hanze ku vyerekeye Afrika, ni kihe bakora na cyane cyane nkangaho mu karere kacu no mu Burundi?
Nakoze cyane mumbagize ikibazo kiza cyane. Hariho ibintu byewe nama shiri imbere mu buzima bwa misi yose, kandi nabonye ko ari byiza cyane. Hariho abasekuru amaze bati ngo akimuhana akazi mvura ihise, akimuhana akazi mvura ihise twebwe nk'Abanyafurika uyo mwibusa twogerageza kwene tukurikize cyane, kuko tushize mu ngiro ndi sur abantu benshi ibyo bihugu bya rutura bazobona yuko natwe twahagurutse. Mugabo niko kuba twizeye ivyo onya ubwo buryo uyo mwigisha yari aravuga ngo buzoza mu 2023 tuzoba twamaze kubona twese. Mugabo twese dukuye amaboko mu mpuzo nk'uko wavuze muri Madagascar, hari n'ikindi gihugu sindi ko ari Madagascar hoho uno munsi wafashe decision nziza. Bafashe decision nziza nabibonye ryari no munsi umuntu wese ariye icamwa aragerageza kugira zijya mbuto afuma zikuhantu mu murima kugira imvura iguye vya biti bikura ari byinshi. Nobabwira natwe nk'uko umwene wacu aje kubivuga mu kanya, njewe ndashima cyane decision ya leta y'u Burundi yo gushyiraho umugambi we Burundi urambaye n'ukuri wajihageze, kandi kuva aho uyo mugambi leta ushyize mu ngiro hari ibintu byinshi byahindutse. Kuko mu Burundi bafashe umugambi bagashyira imbere we Burundi urambaye, kuko sindababeshe dewe mwarangendera mu ntara zose, nkatembera mu makomine yose, nkatembera mu mazone amwamwe naho ntaragitemberamo zose, urabona ko hari ikintu kiriko kirahinduka cyane. Mugabo kiko kirahinduka yuko twebwe Abarundi twabigize ivyacu twakuye amaboko mu mwuzi, nacyo gituma ntera kamo Abanyafurika bose yuko imbere yo kugenda kuzimya umuriro w'umba mugenza ubanza kuzimya umuriro wawe wo mu rugo iwawe, duhaguruke twebwe tubanze dukure amaboko mu mwuzi dukore. Kandi sindababeshe nitwamara gukora bazobona yuko twebwe twasize mu ngiro gukingira ibidukikije no kurwanya izi ngaruka mbi ziva ku bidukikije. Hama hari ikintu jewe ariko ndavuga, izi nama nibyo mugenzanje yavuze ko zamaziba, si inama ya mbere, si inama ya kabiri, kandi si inama ya nyuma. Mugabo cyari gikwiye gukogwa ndababeshe amategeko, hashyizweho amategeko meza hagashyirwaho abajeje kuraba ko ayo mategeko yakurikijwe, ziba ziza cyane. Hama binashobotse hakabaho n'ibihano nk'ukunda jewe mwiga muri primaire harimo ishure bize ko iyo utaye umucafu mu ishure utaye mwarimu yaraguhana. Nanze rero ndabigeranya mvuga ati ibi bihugu bitura biguma bikoriwa bidapeya kwebwe twaraba ukwene twoja hamwe tukagira ubumwe ari nk'ibihugu tuvuga ngo bikiri mu nzira y'amajyambere, tukaraba uko ingene twebwe tuba umwe hamba tugasengera ku mugozi umwe, hamba tukaravuga tuti ko batari ko barapeya kuko hariho nawuvuga umwisha ya vice
yego uduge ku ijambo
ego yavise ko Jean Paulwe Pierre donc wa undi babandi bapuriwa bakagerageza kungende boshora gufasha ibi bihugu bikiri mu ndira majambere kugira navyo bikora imigambi yo kugira ca gisenge kigume kimberewe neza mugabo hatagize igikogwa n'ukuri ndabigarutse ko cyane hatagize igikogwa uko nabitanguye uko kuzimya umuriro abanza kuziba uza kuzimya umuriro wa mugenzi abanza kuzimya umuriro wiwe tutakoze twebwe nyene ngo dukure amaboko mu muzu aho turi aho tugendera aho tubona hose aho twiga aho dukorera naho dushobora gushika mugabo nitwamara gukura amaboko mu muzu ndi sur ibintu bizogenda neza cyane.
Ngaruka kumwigisha Desire rugaragaza umuntu aretse ivyereke nk'ugutera ibiti twako duvuga ko karore yo ka Madagascar nibihe bindi nk'ibihugu biri mu nzira y'amajambere na cyane cyane muri Afrika byokora kugira bihangane n'izo ngaruka zihindagurika ry'ibihe.
Urakoze kimwe weze kukivuga nico co gutera ibiti ikindi nico kurondera ingene electricité umuyaga nkuba dushobora kuronga dukoresheje cyane cyane uburyo budatuma isi yononekara ico nikindi ariko ikindi ni kugerageza kurondera naho turiko turavuga ngo nk'akamuntu kaza imvura ihise ariko ni byiza yuko dukorana n'abandi kugira ngo guko isi yononekaye muri Afrika bigira n'ingaruka ahandi tugakorana n'abandi kugira ngo dusume ubwenge budutuma dushobora gukoresha teknoloji uko zimeze hanyuma dushobore gukingira isi. Ariko nagira ngaruke kandi no ku kindi kintu mwavuze kijanye n'ingene ayo mategeko yoja mu ngiro ejo bundi muri 2015 aho Paris Agreement yaba harabaye ikintu gikomeye ahubwo cyatumye ibintu bidashobora kuja mu ngiro bavuze ngo ngo igihugu kitazoshira mu ngiro ayo masezerano ngo bazovuga ngo ni name and shame ni kuvuga ni nko kubazomera kubabwira ngo yemwe ngo ntacyo mwakoze ngo ntacyo mwakoze. Ivyo rero ntibishoboka yuko amasezerano nkayo iyo ata mekanisme ihari yo gutuma uwakoze cyanke ubandanya igihugu kibandanya gisuka ivyuka bibi muri atmosphere yuko bagihana aho
yabandanye ego
ni ukuvuga rero yuko mu bijanye n'ivyo ibihugu biri mu nzira y'amajambere vyokora harimwo gufashanya n'ibindi bihugu kugira ngo bishike kuri teknoloji iteye imbere harimwo ivyo kutonona ayo mashamba yari asanzwe nk'akarorero murabona yuko nka Brazil baheruka kuvuga yuko
ego
baheruka kuvuga yuko perezida wa Brazil bazomutwara n'imbere ya sentare kubera konona fore ya Amazon. Murumva ivyo vyose yuko ari intambwe nziza zo kugira ngo dushobore guproteja ibidukikije.
Murakoze tugaruka ku murongo ku mirongo ya telefone. Gilbert uratwumva mu twihanganire reka tubandanye iki kiganiro aho twatumiye Desire rugaragaza yigisha ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe ritewe n'ivyuka bibi birungi kwa mukirere kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian aho ni mu gisagara cha Glasgow muri Ecosse. Twatumiye kandi Jado Nkurunziza yobo ishyirahamwe ryitwa Sanu Concerned Tous mu Kirundi twese biratwerekeye ari i Bujumbura mu Burundi akaba zo kwita bikoranirwa ryimijije kubera mu gisagara cha Glasgow ihindagurika ry'ibihe na Mark Rugerinyanga akorera ishyirahamwe group EES eka rikora ibikorwa byo kubaka akaba amaze imyaka igera kuri 15 akurikirana ibyerekeye ikiyaga Tanganyika n'ubwo ni ibintu bitari bike biriko birononekara nk'ibirari imisozi n'amabarabara mu Burundi ari Bujumbura. Nashaka mbaze Mark Rugerinyanga kubagonanwa abakigonanwa gushika no munsi babona kwico kibazo batari kibazo gikomeye abantu batwariza hejuru kuvyerekeye ingaruka zihindagurika ry'ibihe umuntu aravye namakuru atangwa si nibazo bitandukanye umuntu agiye kumbugangurukana bumenyi ubu adakura ha makuru y'ukuri hari ha makuru y'ukuri imbwa menshi ubu hari nabashiramwe amakuru y'ibinyoma mwo babwira iki muri make
nkuko ari tumaze kubivuga abo turiko turagirana iki kiganiro babivuze nta zinkeka canke kwiyumvira ngo abantu barakuze inkuru kuko turafise nk'iwacu mu Burundi vyerekana yuko ingaruka zihindagurika ry'ibihe zononye ibintu ari bike ibintu byinshi cyane uravye nko mu gisagara ca Bujumbura abantu bimutse bimuwe n'amazi ya Tanganyika yaduze abandi bagategwa n'amazi y'imyuzurira yo mu myonga aho aca aho yaca kera akaba atari hagica urumva abona ko ari ibintu biteye agahinda uravye ibisagara bya Bujumbura Uvira Kabimba Moba muri Zambia muri Tanzania ku kiyaga cya Tanganyika honyine birateye ubwoba bivuga ko n'ahandi turaza ko turabyumva iburaya mwarabonye imyuzure yateye mu Bushinwa murabona imyuzure yatera reka isi yose yama iriko iragira ibihe itayoroheye
ntabaciriyemwo ntabaciriyemwo mwakurikiranye icyo kiyaga Tanganyika abatazi neza igituma ayo mazi ariko araduga agafatira ibice atahoramwo akonona amazu niki yakibitera
ikibitera mu majambo make ni hagati ni amazi asigara iyo ayinjiye amaze kuvamwo nukuvuga yuko amazi yatanganika ubu nko mu gihe cy'imvura azari menshi akinjirira rimwe agasohoka buke buke kuko ikiyaga cya Tanganyika gisohora amazi mu buryo bubiri gisohora amazi ikikoresheje icyo twita transport evaporation ni ukuvuga ujya muhisho uduga kubera izuba kubera ubushuhe hanyuma n'uruzi rumwe rwarukuga rusohora ayo mazi rero iyo ugusohoka kw'amazi gusenzwe nta kindi kihaba atari kuduga urabye mu kahise k'ikiyaga cya Tanganyika abahinga babikurikiranye kuva mu 1946 gushika 1978 biragaragara yuko gushika imyaka biragaragara neza ikiyaga cya Tanganyika cyari cyugaye gushika ku myaka 32 uvuye ku 1846 mugabo cyagiye gushikana aho cyageze icyo gihe kuri kote yabaye hejuru dufise muri kahise kacu mu myaka 32 mugabo uno munsi bica bifata amezi bigaragara yuko ibihe tuba turiko turacamwo biba bitoroshe kandi n'ahandi henshi muri ibi bice turimwo ibiyaga nabyo nyene biduza amazi kuri urwo rugero bikonona inyubako ziri ku nkengera n'ibiriho byose by'ibinyabuzima urumva yuko atari ikintu coroshe kandi kigaragara urakibona iminsi yose tubyamamwo rero urumva yuko atakuvuga ngo barakuze inkuru kimwe gusa hariho ico profesori yavuze na mugenzi wanjye wundi bavuze bati twotera ibiti ni byiza ko twotera ibiti ariko ikibazo kihari mbega hoho twobitera mugabo kuduza ibyo byuka mu kirere bikongerekana izindi nshuro wumva twoba turiko tuja hehe ahubwo ikindi twoca dukora ni ukuraba mbega byohagarara gute byovaho gute icyo nicyo cigwa cyari gikwiye gukogwa kugira ngo uno guhera uno munsi no mu myaka iza abantu bashobore gusubira kubaho neza
murakoze imbere ko dusezerana turasigaje nk'iminota itanu cyangwa ine nashaka mbaze ku ruhara rw'abakiri bato ku bijyanye n'iki kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ubu hariho nk'umuhari ku isi muhari muba uyoboye bakomeye bakiri bato harimo Greta Thunberg hariho nabandi bafatanya ugo rugamba gwo kugerageza kuremera abategetsi bibihugu byo kwisi kugira ngo bya mwariko muravuga ntibagishira ibintu gusa mu majambo babishire no mu ngiro nivyo na Thunberg avuga biratanga icyizere ko abakiri bato bahagurukiye ico kibazo bo baravuga ko aribo kazoza ingaruka zo muri kazoza aribo zizofata kurusha abandi mubibona gute Jado
murakoze cyane nuko sindababeshe kwebwe nkugwaruka twaramaze kugira ibyacu kuko uno munsi nitwe dufise inguvu nyinshi nitwe dufise kuko bayivuze imyaka myinshi yo kubaho kuri nosi hama nkugwaruka rwo mu Burundi aho merereye nukuri mfashika no kanya kugira ndabashimire cyane kuko baramaze kuba berekana yuko ibidukikije babigize ibyabo muranda bibona mu gihe iminsi ya gatandatu mu gihe cyo gutera ibitsi urabona yuko ugwaruka go mu makomine yose ugwaruka go mu ntara zose bahagurutse kandi babikora babikunza babikora ari byabo navuga yuko nukuri turashima cyane turashima kandi tukabatera n'intege kuko nkuko nsubiremo kandi kubivuga ni kazoza kejo kazoza kejo kandi ico maze kubona gikomeye ntaho mperereje yewe iyo mukuru akoze igikorwa mutonya we washaka gukurikira igikorwa mukuru ari karakora
imbere kurangiza nagomba ndababaze ntabaciriyemo muzoja muri igikoraniro rye Glasgow aho muzohurira nabo ubwo gwaruka rundi ruvuye mu bice bitandukanye byo kwisa nubwo butumwa muzojana ye
ubutumwa bwe nzojana nuko tukotenyera ku mugozi umwe tuka hanahana iziyumviro tuganahana n'amakuru muho tuba tuherereye uko ingene ibinduka by'ibihe riko riragenda nababwira yuko no munsi ku munsi wa Mungu ugaruka gose ruzoba rwaje ruva mu bihugu bitandukanye tuzokorana muri conference yitwa Conference of Youth nababwira yuko tuzoba tuko turiga uko ingene kazoza kabatonya bacu gashobora kubakeza uno munsi twebwe twabitahuye dushobora kubategurira kazoza keza no kubwira yuko ugwaruka rurenga ibihumbi bitatu n'amajana atanu tuzoba twakoranye tubwira twige uko ingene twosenyera ku mugozi umwe uko ingene twoza turahanahana amakuru uko ingene twoza turahanahana ibyiyumviro uko ingene twoza turafashanya mu bikorwa nababwira yuko ibikorwa ni byinshi ahubwo abakozi ari bake nacyo gituma ngomba ntera kamo ugwaruka ruko ruranyumviriza yuko aho ruherereye aho rwiga aho rukorera ibidukikije byo bo byabo niba bona ikintu kitagenda neza ngo bibaze ko ari leta izobikora leta nibo nyene mu gihe batabikoze bazobaho nabi kandi badusigara bari tuza mu nyuma ngo iyo menya nabi ingaruka mbi zamaze kuza hama hari byo umuhinga yavuze nagomba kugira ndamunga
tugiye kurangiza cha kumayange mu misegonda nka 10
murakoze cyane hari byo abaje kuvuga kubyerekeye amakuru ya ikara aracha kungurukana bumenyi bariko baraza abantu ti kubera iki Tanganyika yuzuye
ariko cha kumayange tugiye kurangiza jado
ego
imisegonda 5 gusa
ego mu Burundi turumvira ati none ko Tanganyika na cyane cyane ko ngari Bujumbura ko Tanganyika yaduze ni ingaruka
mbi
zavuye ko kuyo Tanganyika yaduze
no bashimiye
ari negligence y'imisozi yanamiye
turabashimiye yari Desire rugaragaza igisha ibijanye n'ihindagurika ritewe n'ivyo kabibirungi kwa mukirere yigisha kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian muri Ecosse na Jado Nkurunziza ari mwishira hamwe gitwa San Concerned Tools ari ibujumbura mu Burundi hamwe na Mark Rugerinyange akorera ishira hamwe group ES Eka ikora ibikorwa byubaka akuri yakurikanye mu myaka 15 ikiyaga Tanganyika mwese turabashimiye mugire ibihe byiza
dusangira jambo yahuje benshi muri sanga yakoze
byose byinshi
byinshi
agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi.